mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, abagi Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini na hazo
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ni muri isanga ya mbere yo mwaka w'2022 ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza. Uno munsi rero murabizi yuko ubundi kwa mbere tuvuga politike, tukavuga ibijanye n'ubuzima butandukanye bw'ibihugu bitandukanye, ariko uno munsi twavuze tutireka mubandanye mutubwira ingene muri ko muratangura umwaka w'2022. Twarabivuganye mu ndwi yaheza batwumvise mama avuga ko umwaka w'2021 utagenze neza, ariko turizera yuko uno mwaka w'2022 wowe uzogenda neza. Aho muri ko muhimbaza gute, muriko mutangura gute imigambi itandukanye, niyahe mufise, icyo mushaka kuri ijwi rya Amerika izo bashikira ko muri no mwaka w'2022 nicahe, aho tutashitse nihe. Turaze no kubaha akanya gatonya ko kuwifurizanya batashoboye kuwifurizanya umwaka mwiza. Birumvikana rero yuko tuza kubashamo n'imidiho itandukanye y'indirimbo mu ndimi zitandukanye mu bihugu bitandukanye, ariko tuza kwibanda cyane gose mu karere k'ibiyaga bigari. Duhereye ku karirimbo ka Aline Gahongayire, ni akaririmbo kitwa Rendezvous. Gahongayire tuvugana ku munsi wa gatandatu yaratubwiye ko afite umugambi wo gukorana indirimbo n'umuhanzi wo mu Burundi twa Kidumu, batwemere ko iyo ndirimbo igasohoka ijwi rya Amerika tuzaba mbere tuyironka. Turabarindiriye rero Aline na Kidumu ko bazoduha iyo ndirimbo, akaririmbo ni Rendezvous ka Aline Gahongayire. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nuko rero turagiye ku kwakira amatelefone yanyu atandukanye aho muri kugira ngo mutubwire umwaka ingene wagenze ugere muri komuna tanga urundi ijwi rya Amerika mu 2022 mu giteze kwiki ni hehe tutashitse niye mushaka ko dushika yamuremye ikaze ku ijwi rya Amerika yamuremye uratwumva yamuremye uratwumva yamuremye turumva tutariko turumvikana ariko twabemere ko tuza kubashamwo indirimbo zitandukanye mu midiho itandukanye mukurindira rero yuko turonka abakunzi b'ijwi rya Amerika aho muri kugira ngo tubahe akanya ko kuvugana natwe mutugira uko umwaka w'2022 wagenze turabandanya n'uturirimbo dutandukanye harimo Diamond muramuzi karabasusurukije mu 2021 hariho abatari bake nk'uko mwagiye murabigaruka ko namwe byo mu biganiro mwagumye muhira kugira ngo mwirinde kiza cha COVID-19 abakunzi b'umuziki aka karirimbo nyimba mukunda indirimbo ndazi ko mwagasanze muzo mwaza murumviriza ahatandukanye mufata ingendo mugira iki turabaha rero akanya kugira ngo mutubwire cyane cyane cyo mwifuza ku ijwi rya Amerika mu 2022 aho twabashikiye mu 2021 kandi mwongere mubandanye mutubwire ko mutangura umwaka nico muwifurizamo yope kabaryohere excellence delka la fondation DNC plus fort mbere rero ni yamuremye twa twabuze ngo aragarutse ku murongo wa telefone yamuremye ubuturumvikana
ndabumva
uherere hega yamure
ubundi Musanze aho zabiruhebe
haravugwa makingaho muri Musanze
eh na mahoro nta kibazo akavura karahari turashimye Imana
natwe ibirere byazindutse byahindutse urubura rwaguye ari rwinshi kandi tutari turumenyereye mu myaka yahera rwaragwa ku Noel no kubunane ariko ubu ntivyari vyabaye mugabo aho nacinza ku kazi amabarabara rera hari urubura rwinshi cyane urumva ko ikirere cyarunse imvura ni hamwe na n'urwo rubura ari henshi. Hanyuma rero umwaka w'2021 wawuhimbaje gute, 2022 utanguye gute?
Umwaka urangiye wa 2021 wari umwaka wabonetsemo COVID cyangwa corona, ariko ntabwo byatubuje gukora nubwo hagiye habonekamo uzaguma mu rugo. Kuri njyewe wangendekeye neza nubwo habonetsemo izo mbogamizi. Hanyuma ikindi uyu mwaka tutangiye wa 2022 ndabona ari umwaka ushobora kuzaba mwiza kuko abantu twabashije kugerageza kwitwararika mu mwaka washize, ubu tugiye kurushaho kwitwara neza tunarwanya corona.
Hanyuma ku ijwi rya Amerika hari ibiganiro bitandukanye twabashikirije uri mu batwumviriza. Ibyo twashikije mu 2021 icyo negura icyo wifuza ko mu 2022 twoshimikira ko ni gike?
Ibiganiro byanyu byose ni byiza ndabishima, nta kintu negura, ahubwo nakumva nakongeramo uburyo ki abantu bajya barushaho kugira intashyo batasha abavandimwe n'inshuti, hanyuma bikaba byiza dukomeje kujya tuganira mukajya mushobora no kuba mwadusura mu makaritsiye aho dutuye.
Ibyo turabibwira umukuru w'igisata, hanyuma tuzoraba uko tushikaho. Ubundi turasaba amenyeshamakuru bacu baragerageza bakaza baraza ahashoboka, ariko ko mwifuza ko bahashika gusumba tuzogerageza turabe.
Yego, nibyo twifuza ko mwahinduraho biramutse bikunze.
Urakoze cyane rwose Yamuremye.
Yego, murakoze nama.
Yego, umwaka wahera rero ku ijwi rya Amerika twarahimbaje imyaka 2025 kintu gisata kimaze kivutse. Abatari bake mwarakurikiye ibiganiro twabateguriye tukabashikiriza kuri iyo sabukuru itari isanzwe. Nuko unye rero tugiye mu wa 2026, icyo mushaka ko tuzoshimikira ko tukirindiriye kuri mwebwe ko dushaka kubaha ibiganiro mwebwe mwifuza, dushaka kubashikiraho mwifuza gusumba uko twebwe tuvyifuza. Turase na Pachel ku yindi murongo wa telefone. Pachel, ikaze.
Ndabaramukije, ndabifuriza no umwaka mwiza.
Urakoze nawe, we uzokubera umwaka mwiza cyane. Pachel, uherereye
ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega.
Gitega
kandi
ku mugwa mukuru wa politike.
Ku mugwa mukuru wa politike
mu Giswahili canke mu Giheta?
Oya, ndi mu Gisagara ahantu bita karitsiye Nyabututsi.
Nyabututsi ndahabona.
Hajya nyene niho ubu nihagarariye basi.
Ndazi kandi ko ngaho hari abakunzi benshi b'ijwi rya Amerika.
Yo, benshi cyane rwose. Ntabwo igihugu twifitiye murakizi ko tutayumviriza rwose nk'uko twahora tuyumviriza mu minsi iheze. Tuyumviriza kuciye kuri sosiyo, ariko uri mu magupe ya WhatsApp umva ibiganiro bito bito umuntu ntashobora kwisanzura.
Na je nibaza yuko uno mwaka w'2022 nawe FM zizogaruka no kubihereza Imana. Abategetsi ku mpande zose nibaza ko bafise ishaka aba mu Burundi no ngaha anye, kandi nta kinanirana ngira ngo bazoraba igishoboka amashyi magaruke.
Yego, demwe turayishasha igoze ko twosubira kuyumviriza nk'uko byahoze. Bo basanga kenshi akenshi abantu guhera mu gatondo ariyo radiyo usanga bariko barumviriza ibiganiro by'Ikirundi, hari ibiganiro byagenda byisubiriza, asanga abantu birabanihimbara cyane. Rero nk'ubu batakibyumviriza usanganye n'umwenga hari aho akantu kabura kugira ngo umuntu yisanzure mu kumenya utuba ijya hirya no hino mu isi.
Birumvikana icyo kibazo barakizi. Nibaza yuko 2022 kizotererwa umuti. Hanyuma rero gapace, wowe ubwawe watanguye gute umwaka, uriko uhimbaza gute wa 2022?
Emwe no twese bitangwe twarahimbaje bidafashe cyane bivanye n'uko bwa mbere bwo nk'uko mubizi ino minsi isi kino kiza kimaze iminsi kihari ishari cyagiye kibuza abantu kwisanzura nkuko babishaka. Ndabona baratsebye kujya mu butambiro kugira ngo twisanzure, ugasanga ufite amafaranga mugabo amafaranga ukabura n'inshi yakoresha bivanye n'uko wabuzahuza kwidagadurira. Mezi dusanzwe twahereje kujya gusenga mu isengero, tuvuyeyo tuca tujya muhira tujya kwitekera umuceri turifungurira ibindi nabyo ntitwashoboye kunezerwa nkuko twari tubyifuza.
Ni ukwihangana mugabo, turaza kubafasha tubashiremo indirimbo muce mwitambiraho muri ntakundi, bitakunze ko muja muri boite naci no musi ijwi rya Amerika arabaherekeza mu turirimbo tuvanze kugira ngo mushobore kumererwa neza. Akaririmbo ni Katrizo mu Burundi, turaza kumwakira mu mwanya uri imbere. Ariko rero Patel, ubanze utubwire ingene ico wifuza ku 2022 rero ugiye gutangura ku ijwi rya Amerika. Patel,
wifuza yuko nta
ico wifuza ku ijwi rya Amerika tuzogushikira kuri cyane.
Nari nifuza ubwa mbere ko mwosamirana mu Burundi, ntibasakamira nk'uko byahoze. Hanyuma ikigira kabiri, nifuza ko n'ibiganiro mwoza muradutembera no mu Burundi, tukumva ibiganiro mwagiriye ino ku banyagihugu, mukaraba ibintu biba nyine mukaza murabishyikiriza. Kuko hariho iyo uri kumviza uruhande rumwe ku iradiyo imwe, radiyo y'igihugu na n'izi radiyo zo ngaha, hari igihe kumbure inkuru yumve uko yabaye, usanga hari akantu bagerageza kugabanya. Mugabo mwegumva ikintu mu kivuga ni uko cyabaye. Mugabo abandi iyo wumvize radiyo yino yo nyine, usanga nyine umenga inkuru yizera cyane. Mugabo iyo ari radiyo uti ntawe yegamiye ntawe itinya, urumva uravuga uti iyi nkuru ni iy'ukuri, irashyikirijwe ivuye yizwe kandi niyo ni iy'ukuri. Mugabo ari radiyo yino yonyine, urumva uravuga uti mu gutegura inkuru bari abandi bakaraba aho bari, bakavuga ati nimba yari imeze uku reka tugabanyaka kugira ngo ntizave twikwegera. For example, mugabo ari intege imwe mugiye gukora neza mu gihugu, usanga inkuru zose zivugwa
urakoze cyane kuri ico cizere udugirira, kandi nibaza ko natwe tutazoguhemukira. Hama ibisata bitandukanye ushaka ku ijwi rya Amerika rikora ko cyane n'ivya
cyane cyane ndifuza yuko igisata cyo kwiteza imbere cyane cyane iterambere ry'abakiri bato umwo ijyamo mu bisata cya siporo itanya risanzwe ihari. Mugabo nihoye mukaraba mukongereza umwanya, kuko nkubona manda hariho grupu ya WhatsApp dufite ahora hacamo ibiganiro bimwe bibi. Mugabo usanga nyine n'utuntu tugufi tugufi, ugasanga nyine umuntu aracyafite inyota yo kumviriza ibindi. Rero byiza muraba ibiganiro bimwe bibi n'ibyo bivuga ku bintu by'iterambere, umwanya wabyo ukagenda wiyongera.
Tuzobigerageza. Urakoze rero Pacena, ngaho igitega ugira umunsi mwiza.
Ego watwese muandanye na mwege mu ibihe byiza.
Urakoze cyane. Turase na Gilbert ku yundi murongo wa telefone. Gilbert, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Halo, halo, murakoze cyane.
Uherere hega Gilbert.
Njye mpereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Bujumbura naho havugwa make.
Ni Bujumbura n'amahoro cyane kabisa, akavura gusa nako n'umuheza gihe
kazindukiye ahatandukanye.
Ego,
ego. Nuko rero turiko turabaza icyo mwuvuga.
Ubu rero ntanguye kubifuriza abifuriza umwaka mushasha ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane rwose.
Nkaba ndayifuza ko uyu mwaka w'2022 yuko mwogirana imishyikirano na leta y'u Burundi kugira ngo ijwi rya Amerika risubirisamirane ku butaka bw'u Burundi. Nego, ahanini nicyo umuntu yipfuza.
Nibaza ko baba abategetsi b'i Burundi baba bo ngaha babyumva, abategetsi b'i Burundi bariko barumva ijwi rya Amerika, abakunzi barashaka ko tugaruka mu Burundi. Nuko rero hamaze umwaka we wawutanguye wawuheraheje gute, utangura undi gute?
Muri rusange umunsi mukuru guheza umwaka nawe nawugendeje neza, kuko nari nakubitiye ruguru kwa babyeyi uyu munsi niho nagaruka mu gisagara cya Bujumbura ariko ahanini cyayi cyo gushimira impaye nk'abifuriza n'abandi inshuti n'abagenzi n'abandi bose ayifuriza umwaka w'amagara meza n'iterambere.
Yego hambavu yuko wifuza ko ijwi rya Amerika rigaruka, ibindi wifuza ko tuzoshimikira ko canke n'ivyahe mu Burundi canke mu makungu, ibiganiro wifuza ko tuzoshimikira ko mu 2022 n'ivyahe?
Ibiganiro nifuza ko ndifuza ko mwogwiza ibiganiro na cyane cyane ko mwogwiza ibiganiro mumaze kugurura umurongo mwamaze kuganira na Leta naho mwokongereza ibiganiro abandi cyane cyane abanyagihugu bo mu cyaro cyangwa abo mu misozi badashobora kumva ijwi rya Amerika. Numva yuko naho mwogwiza ibyo biganiro menga nta kamaro ntibobyumva cyane cyane ngaha ku butaka bw'u Burundi. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, mwogwiza nayo ndayivuze, mwogwiza ibiganiro cyane cyane ibiganiro by'iterambere mu gwaruka cyane cyane kuko mwazi ko gwaruka arigo hangiro rya Burundi bw'ejo, nibwo bwoteza imbere Afurika meme n'isi yose.
Ivyo turabishikiriza abatwara kino gisata, nibaza yuko nabo nyene bariko barumva ikiganiro bazogerageza barabe ingene babashaka kunyota. Urakoze cyane rero Gilbert.
Murakoze namwe kuba mwaduhaye n'umwanya ku gane no kwifuriza inshuti n'abagenzi umwaka mushasha.
Urakoze
ubandanye mucyoheza ngaho ku ijwi rya Amerika.
Kugira umunsi mwiza ngaho i Bujumbura mu Burundi.
Murakoze cyane.
Akaririmbo igikobwa nako kari mu turirimbo twakunze mu 2021.
Murakoze cyane.
Uko kunda ngani ireka kwirirwa ubasa n'ukuri kure y'amaso kureye umutima aya magambo nkubwira aba mvuye kundiva nukangwe no kubona utanyegereye ese wari ubizi kiko niriwe mutekereza cyane nareba ya shusho yawe dore umwiza w'urwa Gasabo mwiza wanjye ndakurahiye ntawukuruza
Juge Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya rero na muri sanga rino munsi mumvise ko ari muri sanga twahebeye mwebwe muri komora twumva kugira ngo mushobe kutubwira ico mwifuza kuri twebwe mu 2022 uko mwahimbaje umwaka ariko mutubwira cyane cyane ico mwifuza ko Juge Amerika yo bashikira ko mu 2022 ama telefone turaza kubandanya tubahamagara naho tubona umenga muhinga bw'ivyuma hari kibazo cyo kubatora ariko turabandanya no turirimba mu kurindira.
Tisha, queen, no keep it, I wanna pump, pump, Tisha, bro. Bad girl, why you that bad girl? Why you wanna see me funny, baby, what the fuck? Mad girl, baby, what the one? No go, shit, no go, shit, no go, no go, no go, yo. No go, yo. No go, fat, no go, yo. No go, yo. No go, fat, no go, yo. Yo, yo, yo. That was a low, come watch a good show. Watch a good change, change a cool tea, a show. Watch a fatana go sit, Jenna Kumera the foe. Watch you use me like a tip, and nobody know. You just wanna chill it, chill it, just wanna kill it, kill it. Check it out, chill you, my defending gold, my milli milli. You flim, fill it, fill it. You flim, kill it, kill it. Hit you, that's what the combo bob and haga, pili pili. Out, coco. As the laha, think I'm falling with the better coco. What is gonna low? Me, Tamani, come a boko. Single, you have sass and I hope you move on this coco. Yo, no good cheer, go pirato. Many are watching what's quiet. Daddy, go for telling you, Nalegi. Yo, no good tata than Tadento. Genda, you know, you would take to one name of Fofa, Natalie Novella. Tell me so far, like a Vuvuzilla. Get over here with my getting with a coaching hold. Hey, put it inside the pudding with you to tell you what the hell. Yo, no good, yo, no good pattern, no good, yo, no good, yo. Nago fatana kuji, yo, 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 yo. Nago fatana kuji, yo, 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 yo.
Akaririmbo karaka Trezo mu gihugu cy'u Burundi kitwa yo twatuzi ko tuza kumuronka kuri telefone yiwe ariko ntivyakunze nitwa muronka turamugarukana uko biri kose. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya rero kwakira amatelefone yanyu aho muri hatandukanye kugira ngo mutubwire ico mwifuza ku 2022 Ijwi Amerika ryo bashikira ko aho mushaka ko Ijwi Amerika ribashikira ni hehe muhatubwire ibiganiro vyacu mwakunze mu 2021 n'ivyahe ivyo mushaka ko dushimikira ko ivyo mushaka ko duhindura ico mushaka ko twongeramwo ni cahe murabitubwira hama natwe duheze tubishikirize abadukurira nabo barabe ico bashaka gukora mu 2022 kugira ngo iradio yanyu agume ari radio mwiyumvamwo agumagira radio bashikiriza ibiganiro mwipfuza.
Oh my, secular is a lover. mama nka kwepa
mega hajara wapepere kinga
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibirerengira niko yatari byiza ariko aragwa imvura hatandukanye amatelefone ntibikorera konda ko tubahamagara mugabo barabandenye muhinga bw'ivyuma tunasaba imbabazi kuri mwe mwari mwatungikiye ama nimero ya telefone tariko turatora twumve ko dushaka kumvikana na Gedeon. Gedeon ikaze ku jugi Amerika.
Mego murakoze kumikaze ndiko ndabumva neza cyane
ndiyo ukura twumva neza uherereka Gedeon
cyo ndi mu Burundi imakamba
ya makamba imakamba ku ruhandu rwahe kayokwe cyangwa
mu komine kayogoro
kayogoro havuga makinga ho mu kayogoro
oh ni meza kabisa turashima nziza n'umwaka ni mwiza kabisa mushasha mbona abantu bamezerere
mwawe utanguye neza undi mwawuriye neza
yego ntangura n'imwe ndavanga yarabaye umwaka waheze neza n'ubundi mbona tutanguye neza nta kagorane karacamo
Imana ishimwe cyane.
Yego sinzi nkamuhiye muri Amerika
twebwe umwaka wagenze neza cyane wari umwaka uratandukanye gatonya n'indi myaka yahabaye kubera ko ibihe bya covid ya 19 byasaba ko umuntu yiraba akaraba nabo bari kumwe birumvikana ko hariho ukutigagadura kwahahoze ni gihe kivugwamo ikiza cha covid ya 19 cyane na cyane cyane buriya bwoko bushasha bwa omicron ugasanga ku nshuti zawe za zitandatu zine ziragwaye iyo omicron urumva ko ubusigaranye nka babiri gusa mu himbazanye ariko ntacho mu 2022 zogenda neza ikindi gitandukanye nuko nta rwarura gwera bita neje canke sino mu congereza gwaguye ariko gwaguye no musi gwabonetse ahatandukanye yego byari bimeze neza yego hanyuma ryo gaje de home ego mu 2022 ijuru rya Amerika uragipfuza kwiki aho ritashitse mu 2021 wifuza ko ryoshika muri 2022 ni he
jewe cyo nifuza nuko ijuru rya Amerika yego beshi baravuga ngo badushikiza makuru ngo badatohoje neza icyo mbona nuko mu gereza kugira ngo beshi bashoboka babizere ku makuru muduheza mudushikiriza kuko bashobora kubwira nk'umuntu ibyo wumvise ku ijwi rya Amerika cyangwa ibyo wasomye akakubwira ngo ijwi rya Amerika ngo bebishi ngo nababeshi iyo rero mbona umenga mwogerageza kugira ngo amakuru yanyu beshi bashoboka kugira ngo bashobore kuyizera yego
mbe iyo bavuga iyo ubonye wowe usomye nk'ahantu bavuga ngo nababeshi ugaca usoma ibirimo uca utahura iki no kuzura soma ukahariho nabavuga ngo nababeshi ngo nta mutegetsi w'u Burundi yavuze ibyo kandi aha anye tunagire ko tubabwira abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ariho bumwe mu butumwa bwanyu tuzohava tuza turavana kuko ari inkuru usanga byavuzwe amajwi yumvikana ko ari kana ka bivuze umuntu akaza ngo nububeshi kuko bumvise ico badashaka kumva mu matwi yabo igihe nk'ico cyose uzohore wugurura inkuru kuko kukungene twandika amakuru kuri Facebook no handi ntidushira mu byose turandika umutwe w'inkuru hama ibindi mukaza mukabyumviza canke mukabisoma ku buryo buramvuye ntukafatire ku ijambo rimwe gusa ahubwo injira indani usome inkuru yose hama usesangure n'umutwe wawe n'akami kawe nayo kuvuga ngo nababeshi amakuru tubashikiriza n'amakuru aba yitondewe Ego. Hanyuma hambavu yico turakwemere ko tuzobandanya tuza turasesangura tuongera dutohoza imbere nkuko vyahora yo gutangaza niko tubikora hama ikindi naco wifuza ikindi wifuza ku jujya Amerika yo gushye
sa ikindi bro mbona iyo cyose mburume ameze neza kabisa yego
ni ukorera ugira umunsi mwiza ngahima kamba
yako namwe bwe umunsi mwiza ya namwe muri mwijoro ri
oya twe turakeye turi saa 3 na 3 ni igitondo urakoze cyane urakoze ugira umugoro wa mwiza twese na Joyce ku ndi murongo wa telefone urakoze Joyce urahari uherehega Joyce
andi muri Uganda abitambarara
mbalala haravugwa maki
mbalala ameze neza nta kibazo tumeze neza turashima
umwaka wutanguye neza
nawutanguye neza ariko nyine uri kurangira niho narwaye ariko washize nakisi
nuko rero turiko turabasaba ko mutubwira icyo mwifuza ku ijuru rya Amerika mu mwaka mushasha dutanguye
cyambe tuanza gushima ku byo mukora muradufashe tumenya amakuru atandukanye ariko nuko mwakongereza uburyo ko nk'aho mpereye izijyana za application nkange nayiterekera na kuri sinhoze Facebook sinzi ko ahari ngozagiza mukara onda nk'amasikati yoba ashobora gushyira ibiganiro byanjye
hariho imbere kuvuga ikindi hariho muri abari mu karere ka Kisoro barashobora kumva kuri ijuri yobora sinzi wowe uko ngaho onyezwe gushikira urumva ijuri yobora
asi cyane ntabwo ari cyane
kubera ko nk'abari muri Kisoro n'abahegereye ijuri yobora bararyumva barumva ko ibiganiro byacu ariko ntaco icu tabonye kuri Facebook uzoruja kuri wezi tataka burungu radio chovewa akaburungu com ibiganiro vyacu vyose biba bihari uta kandi nako
ikindi nyine nuko ugira ino nkaho duhereye muwaza mura kwiza amenyesha amakuru ugira abonye zo yabo bane nkuru ugira amenye nyine anayitanga nkaho ari intererano akamenye ayitereya
yego hariho uburyo bworoshe bwo kutwandikira kuri email radio@gmail.com hanyuma bitagenda gutyo mugacisha kuri Facebook VOA radio yacu bitagenda gutyo naho ufite ka WhatsApp urashobora kutwandikira kuri +2 7 8 2 8 2 8 aho hose ni nimero z'ijuru rya Amerika na email y'ijuru rya Amerika uhaciye uradushikira
okay.
Yego
niko nihuje na mwako ngerageze mukadufashe
urakoze cyane turavyanditse ego nuko rero ijuru rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda na nabemereye ko Trezo tuza kumuzana Trezo karibu ku ijuru rya Amerika
nakoze cyane kuri mitazi y'ijuru rya Amerika
uriko utangura umwaka gute w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na kabiri
umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na kabiri twawutanguye neza uretse ko atanze ikintu byinshi turamara ntitwoshoka tuvuga ko ari mwiza cyangwa ari mubi ariko uko biri kose turashima imana biriko bigenda neza
abakunzi b'ijuru rya Amerika batandukanye bari badusabye ati mutuzanire Trezo mutumwakirire na cyane cyane mu karirimbo twakunze bariko barumva ariko iyo aka karirimbo ngo baragakunze kari abasusurukije benshi niko karirimbo ka mbere watanguriye ko canke ni kwamenyekanye ko gusomba
iyo navuga ari indirimbo yacu ya mbere nubibutsa yuko niririmba naturirimbana niho tuvuka nari Lucky Boy Rakina ama iyo yabaye indirimbo yacu ya kabiri navuga ari indirimbo ya mbere kuko iya mbere iri kuri akawunti ya Lucky Boy Rakina iyo yitwa Papichuru ariko iyo twamenyekaniye ko cyane rwose kandi abantu bakunze n'ibyo ego
wibaza ko icatumye ikundwa ari umudiho wayo tutari dusanze tunamenyereye cyane mu baririmbyi b'Uburundi canke ari amajambo.
Byose noza ko byose byagiranye abantu cyane n'andere nuko ari umudiho utambika n'umudiho utokwirengagiza iyo uwumvitegeza gutamba. Cya kabiri ni histoire iri mu ndirimbo histoire y'akababaro, hama akaba hakoreshwa kenshi akajambo kayo, ijambo rimenyereye rwose mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda, ndetse iyo ni akajambo nibaza ko atamutse yorenga idakoresheje akajambo ukoresha iyo watangaye, iyo wabaye, iyo wigiriwe, n'akajambo nyine umuntu wese akoresha. Nayo mpamvu ngira indirimbo yakunzwe rwose kubera ikoreshejwe amajambo amenyerewe.
Hanyuma gatrezo mu 2022 utegura iki abakunzi bawe, abakunda umuziki w'Uburundi no muri East Africa? Hari amakolabo witeze gukora n'abandi baririmbyi canke uzoguruma ukorana n'uwo muvukana gusa? Ico muteguriye abantu muri rusange ni ca?
Twe dukorana azabiwo imigiwo ya babiri nitwe imigiwe tweze na Rapi Boyafina tuzokwamaho imyaka yose, ndetse dukorana ari kuri ya babiri jewe na Rapi Boyafina, ariko amafeaturing yaba ari loko cyangwa ari international hanze y'igihugu ari anvisageable ari kuri plan dufite uyu mwaka wa 2022. Dufite kudukorana n'aba local artists hamwe n'aba international artists, imana idukije ubuzima, abasanzwe bacu twizeye ko tuzobaha ibintu byiza ari byinshi rwose nibyo twabahaye imyaka myiza.
Abatandukanye barashobora kubaza ati Trezo akazina kiwe katari akazina ko kuririmba na ka?
Amazina yanjye y'ukuri ni Trezo Ndayishimiye Trezor, wo turirimba na Hani Pacifique nawe ari Rapi Boyafina. So Trezo ni izina ryanje nahawe n'abavyeyi, ari naho havuye Trezo kuri ayo amazina agenda gusa. Ego nabo nari kuzi.
Nuko rero uducishizemo gatonya akapela ka yo, hanyuma tuje tukwifuriza umwaka mwiza.
Yeah. Yo, it's so cool baby, it's so cool baby. Nagusata na gupira gakunze baby. Enough food, enough food, baby. Mbega ni kuku shaka kuri jebe. Yes, baby, you so cool. You not sure? Queen, lucky people wanna pom-pom picture, bro. Bad girl, what you die, bad girl? What you wanna see me crying, baby? What the fuck? Mad girl, baby, what you going? No, you better not be water. No, cool, no, cool, no, cool. Yo.
Mm-hmm.
Yeah, no, cool. Yo.
Urakoze cyane.
Ndabifuriza abafanzi bose ba Trezo na Rapi Boy umwaka mushasha mwiza, bawurambemwo, bawukure mwiza byinshi bitandukanye, hamwe n'abakunzi b'ijuti y'Amerika yose muri rusange.
Ego cyane Trezo, urakoze cyane. Nawe tukwifurize umwaka mwiza w'2022, turarindira indirimbo zawe zitandukanye, zanyu zitandukanye.
Ego murakoze cyane. Nawe
urakoze cyane. Akaririmbo rero iyo gace karyohera abakunzi b'ijuti y'Amerika. Muri kapo agasaho kanje koko dagateri cyago ni cyago gatiri cyago. It's so cool baby, so cool baby. No gufata no gutera gaku baby. Enough has enough cool baby. Bega ni kukushaka kunyicisha tujede. Yes baby, you so cool lunatisha. Queen no kipita wana pom pom picha bro. Bad girl, why you that bad girl? Why you wanna see me funny baby? What the fuck? My girl, baby what the one? No kufata no kufita no kufita. Noku, yo, noku, yo, noku fata noku, yo, noku, yo, noku fata noku, yo, 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 noku fata noku, yo, 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 yo. Yagira da waza no kumbe waje kurya sho waje gucenga cenga kuri kiya karu sho fata no gusipje na kumerera fo waje gusme na kasi and nobody know you just wanna chill chill just wanna kill kill che pedo chill you my pendi gol ma mele mele no flem chill 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 get you the sauce kumbe baba na ga pili pili out coco as the la think of only with the bit of coco what is gonna know me tamani kama boko tingu ya hashashi na hoti mubandi soko. No go fata no ku, yo. No go chiru gua pirato. Nanya waje watwa inari kwepo tele njuna lege. Yo, no go tanta danta dento. Benda, njuna nyeru ke. Kunwa nira mafofa, ngatele novella. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafite na Livingstone ku indi murongo wa telefone. Livingstone ikaze ku Ijwi Amerika.
Murakoze cyane kuduhaye ikaze.
Ego n'umwaka mwiza.
Tusangire.
Ego watanguye gutse umwaka mushaje.
Umwaka mushasha turawiteguriye kuko mu bisanzwe nituraja ku kazi. Jewe sanzwe nkora muri company yitwa Unity Home.
Iri mu cahe gihugu?
Iri mu gihugu cya Nairobi muri Kenya.
Baciye babahagakonje k'umwaka rero.
Uko bisanzwe buri umwaka ukutashe baduhagakonji.
Hanyuma mwahimbaje gute umwaka mushasha ngaho Nairobi?
Ngaho Nairobi umwaka wagenze neza kabisa, twawutashe amahoro n'abagwaye, eka byari byiza kabisa.
Nuko rero uno munsi Livingstone twashimye guha umwanya abakunzi b'ijuru rya Amerika kugira ngo batubwire uko bariko barahimbaza umwaka uko bawutangura, ariko na cyane cyane batubwire icyo bibaza ku ijuru rya Amerika, icyo mwibaza ku ijuru rya Amerika mushaka ko ribashikira ko mu 2022.
Mu bisanzwe ijuru rya Amerika turayikunda cyane, twatwifuza yuko ryo tuguma hafi nk'uko rizara iraduha akajyo ko kutasha ko kushikiriza ibyiyumviro ibikorwa dukora, kubera turafise imishingano twimirije gushinga bigasaba yuko mwaza murayitwamamariza mu bandi bagenzi.
Kwamamaza ushatse kuvuga iki?
Nko turafise nk'ama koperative twimirije gukereya, yani nko gutanga informasiyo ku bo bakeneye kwinjira mu ayo makoperative.
Ego turatera intege abatandukanye bafise ivyumviro basangiza abandi n'imigambi basangiza kugira ngo babitubwire ko niwabwira icyo ushitse kuzotubarira.
Sawa murakoze, nkaba nifuza rero gutaja.
Ego.
Reka mere ku mukunzi wanjye ari mu gihugu cy'u Burundi yitwa Verine Nduwimana. Rekinje ngenda kuba sore bose dukorana ngaha muri company Unity Home ngata tuziti muri Kenya. Rekinje ngenda naje Guillaume ari muri Australia. Rekanje naje ari Christophe ari muri Uganda. Acangira ko ntaje n'umuryango wanje uri mu gihugu cy'u Burundi. Nahereza kuri mwebwe nyene murongo ijwi rya Amerika.
Si twebwe tubirongoye ariko barirongoye, ngira ubutumwa bwabashikiye. Turamenyesha amakuru basanze urongoye ikintu gisata ni Etienne Karekezi.
Ndamwumva.
Urakoze cyane rero, ugira umunsi mwiza ngaho Nairobi muri Kenya.
Namwebwe mugira ibihe byiza n'umwaka mushasha.
Urakoze cyane. Turase na Elias ku yindi murongo wa telefone. Elias ikaze.
Ndabaramutse.
Ego Elias, nawe uri kuhimbaza gute umwaka mushasha?
Umwaka mushasha turashima ko washize dukomeye. Yewe nabyo kabisa, ntitwawuhimbaza nk'uko umuntu yaba yabyifuza bijyanye n'ibimeti na turi.
Nukwihangana n'ukwihangana.
Yego,
hama ijwi rya Amerika rero mu 2022 imigambi utandukanye wifuza kuyo gushikira ko niya?
Ugiye kuraba inacyarwanuka, ugiye kuraba mu byo nize nize ibintu bijyanye na finansi, bijyanye no kwikorera imigambi. Bijyanye rero twifuza yuko ngo turategura ahantu umuntu yokura amasomo, ahantu yagurisha imigambi yiwe, nawe akahatera kunguko. Nibyo ibintu bya l'entrepreneuriat, nibyo bintu byose bino iwacu mu Burundi kino, nta kindi kintu umuntu abona.
Aho tugeze ngira ngo icyo twokwemera ni ukubahamagarira, ahubwo abagize icyo bashika bakabasangiza urugendo rwabo, gutyo mukaraba ko ibyo baciyemo bishobora kubasigira icigo.
Sifatisa nicyo nari nagize, ubundi njye nkiri ku ishuri nakunda kujya muri bya mentorship club, ariko amaze kuvira ku ishuri nacyo njya kure yabyo, urumva sinza nkiba coach. Ndose rero abantu bamparukaja urugendo rwanyu mbene rwagenze, nanjye nacafatiraho nyine hama nanjye ngahaguruka.
Tuzogerageza tuze turagutumirira abo bantu.
mwamugize neza.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Ntabwo nimwamwiza ko nande nkageramo ndamutse.
Yego, nta kibazo.
Ntabwo mbare kuramutsa abagenzi n'inshuti ariko baranyumva, na cyane cyane umuntu twiganye mu mwaka wa gatandatu wa Ibyamarimbya na Rayi Tanzania. Nkaramutsa abo twiganye muri kaminuza y'ubuzima y'Igitega. Nkiri perezida kandi umwaka mushasha mwiza, yari iradukunda ni shefu ya protokole muri premier minister mu Burundi wacu. Ego ngira murakeneye noramutsa n'abandi bose bari kubaranyuza bandika amazina ya Ndahira Gitera yasi turashatse Gitega.
Urakoze yasi ngaho Igitega, ugira umunsi mwiza.
Ego wapfuye.
Ego. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turasigaranye iminota 5 gusa kugira ngo duce tusozera kino kiganiro twari twabahebeye ngo mutubwire uko 2022 muri komura bitangura, nico mwifuza cyane cyane ku Ijwi Amerika yobashikirako. Mukurindira rero iyo minota turabandenye turaba muhinga bw'ivyuma, ndabona vyatugoye ivyama telefone, twisigure ku batari bake bari bazitungikiye ivyuma ntivyigera bisezerana, ariko uko biri kose ndaziko twababwiye aho mushaka kurungika ivyifuzo vyanyu. Mushaka kurungika kuri radio ya Charubaze gmail.com, nimwe birungika tuzobibona kandi tuzoshika kuvyo tuzadushoboye, canke naho mukaturungikira kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri gatandatu indwi ubusa umunani umunani kabiri ubusa. Mushobora kandi no kutwandikira kuri Facebook yacu ariyo VOA Radio yacu.
Yeah, my guy, yeah. After my phone, yeah.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turase Pascal ku murongo wa telefone nawe wa nyuma twakiriye. Pascal ikaze ku Ijwi Amerika.
Oh, ni Patrick.
Patrick, uratwihanganira ikaze Patrick. Uherere he?
Ndi muri Zambia.
Muri Zambia haravugwa maki?
Muri Zambia na mahoro n'umutekano twashimana.
Mhm. Kwatambwe neza umwaka mushasha 2022.
Ese kuri twatangeneza.
Mhm.
Ego
nuko rero hanyuma ico wifuza ijuri ya Amerika rizo gushikira ko mu 2022 ni cahe?
Ah, nuko ngumwa mudereza makuru ijya nino mu rero sakanye.
Mhm.
Kugira kandi umwanya twagiye cyo gushikirije haba kuri telefone.
Mhm. Ego tu zovi korera ko. Urakoze
cyane umwaka.
Urakoze cyane gose. Ugire na wewe umwaka mwiza kandi uzororanigwe ngaho onyoze.
Murakoze cyane.
Urakoze cyane gose. Akaririmbo ni Puppets ka King James mu Rwanda.
Umunde nunye kure numbiru nyongorere urukundo rwigarase nomeze mise mapupete tesikokete simaga kukureba njewe nzakubera uwo wifuza tabo
akanino kuri Puppets ya King James duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi dushimire mwebwe mwese mwa matonke nimero ntidushobe kuhamagara muri adutunga ivyuma nkibisezerana kuri mikoro ari kumwe na Joe Diane ninahazwe yakoze Dieu Denis Cubahiro na Ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma mu rubandanye mutsungikira ico mwifuza ku ijuri ya Amerika yo bashikira ko mu 2022 mucishije kuri radio yacu arobase gmail.com tuzoronka ubutumwa bwanyu je turaza gusubira saa 12 ku makuru azo bagezweho mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyane cyane turaza kwibanda mu karere mukurindira mugumize umurongo ku ijuri ya Amerika kandi umwaka mwiza 2022. Kule, umu.